radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Minisiteri y'uburezi mu Rwanda yafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo mu gihe cy'ibyumweru bibiri ishuri rikuru ry'imyuga rya RPIPRC ishami rya Kigali.
Hari ubujura bw'ibikoresho bitandukanye byibwe byifashishwa muri iri shuri. Bikekwa ko byanyerejwe mu bihe bitandukanye, bikaba bikekwa ko byanyerejwe n'abakozi bakora muri ishuri. Gusa hari n'ibikoresho bimwe bimaze kugaruzwa byagiye bifatirwa ahantu hatandukanye, harimo no mu macumbi ya bamwe mu bakozi.
Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Igihugu cya Serbia cyahagaritse kwakira ku butaka bwacyo abarundi binjiraga batagira visa. Uburundi bwo buravuga ko imipaka yabwo n'ibihugu bituranye yose ifunguye. Ubwongereza butegereje kumenya minisitiri w'intebe mushya, Rishi Sunak wari minisitiri w'imari niwe umaze kugira abadepite benshi bamushyigikiye. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugumi ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Inzego zizeje gucungera umutekano muri Somalia zitangaza ko zahejeje ibikorwa byo kubohoza hoteli yaraye igabwe ko igitero n'intagondwa za Al-Shabaab. Hoteli yagabwe ko igitero yitwa Tawakkal iri mu gisagara citwa Kismayo, ni imwe mu mahoteli azwi cyane muri Somalia. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri ico gihugu yabwije igihe Amerika mu rurimi rw'Isomali ko ibikorwa vyo kubohoza iyo hoteli ejo vyamaze amasaha agera kuri indwi. Polisi ya Somalia ikavuga ko yivuganye intagondwa z'aba Al-Shabaab batatu muri bane bagavye ico gitero. Yagize ati bari bafise ibirwanisho vyinshi, uwa kane we yiturikirije ko ibibombe. Amaze kumenyekana ko baguye muri ico gitero n'icenda barimo abasivile n'abasirikare, abakomeretse bakaba 47. Tukiri ku mugabane wa Afrika, ingabo za Ethiopia n'iza Eritrea zigaruriye igisagara citwa Awach ari kimaze iminsi mu minwe y'abagwanira mu karere ka Tigray. Iturukanizo ry'amakuru y'Abongereza AP ryatangaje ano makuru rivuga ko izo ngabo zigaruriye ico gisagara kikomeye nyuma y'aho ingabo zirwanira ku ruhande rwa Tigray zikinjuye nyuma yo kubura abarwanyi benshi. Ingabo za Eritrea na Ethiopia zigaruriye ico gisagara mu gihe ibiganiro hagati y'impande zishamiranye vyitezwe guhava bitangura uno munsi kwa mbere muri Afrika y'Epfo. Ivyo biganiro turava tubigaruka ko makuru yacu ari imbere. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bigabisha ko abihevye bashobora gutera ibibanza bimwe bimwe by'umugwa mukuru wa Nigeria Abuja. Mu itangazo ivyo bihugu vyasohoye vyavuze ko abihevye bashobora gutera umwanya uwariwo wose ibibanza birimwo inyubakwa za leta, amashure, amasengero, amaduka manini akorera amashirahamwe mpuzamakungu ahari inyungu z'ibihugu vyo mu burengero n'ibindi bibanza bihurikiyemo abantu benshi. Ambasade ya Amerika ya Abuja yavuze ko guhera uno munsi kwa mbere igiye gukora imirimo iba yabaye kugera irunsi ibyemezo by'uko umutekano wuzuye. Itokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijugi Amerika rikesha ino nkuru ikavuga ko ryarondeye umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Nigeria n'andi makungu kugira ngo ryumve ico agona kuri iki kibazo ariko rikamukena. Boris Johnson yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yatangaje ko afanya akarenge mu kongera kwitoreza ico kibanza. Mu itangazo yasohoye ejo kwa Mungu, uyu mutegetsi yasiguye ko yashimiye kudasubira kwitoreza ayo mabanga kubera bitoroshe kuyobora igihugu abashinga amateka b'umugambwe ukomokamwo batumvikana, niko yabisiguye. Naho biri uko, Boris Johnson yemeza ko yari yaronse amajwi y'abantu 100 umugambwe wiwe usaba kugira ngo ahiganire ico kibanza. Ingingo yo kuvanamwo akarenge mu vyo kwitoreza gusura ku mushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza iciye amahirwe menshi Rishi Sunak w'imyaka 42 yo gusubira Madame Liz Truss yatanze imihoho amaze iminsi 44 gusa mu kibazo c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Bimwe mu vyo Sunak yemereye abongereza ari nkamwe yoba umushikiranganje wa mbere birimo kuzamura ubutunzi bw'ico gihugu no kunga umugambwe wiwe bice mwibice bitekanije ko umugambwe w'aba conservateur utora uwo utanze nk'umukandida bitarenze no musi kumuhingamo ari nkamwe witwa Penny ariko arondera kwitoreza ico kibanza atovanamwo akarenge nkuko Boris Johnson yabikoze akacaronka abagera kwijana bipfuza ko aja mu ico kibanza abashinga amateka barahava rero bace baza guca batora uno musi bemeza uwo bipfuza kuyoja muri ico kibanza umushikiranganje wo kwivuna basi mu Burusiya ejo kwa Mungu yararakoranye ikiganiro cyo kuri telefone n'umushikiranganje wo kwivuna basi muri Amerika aba bategetsi bakoranye ibiganiro byo kuri telefone bibiri mu kiringo cy'imisi itatu y'aba Amerika ya Burusiya nta ruhande na rumwe kwigeze rutomora ica abategetsi bavuganye abasesanguzi ariko basesanguriye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko atankeka ibyago vyabo vyari bishimikiye ku ntambara aho Burusiya bwatanguje muri Ukraine ikiganiro cyabo ca mbere cabaye kwa gatanu indwi iheze bwari ubwa mbere bavuganye kuva mu kwezi kwa gatanu n'umwaka umushikiranganje jeje imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu yavuganye kandi n'abandi bategetsi batatu mu ishamwe ryo kwivunira umwasi hamwe na Tom Mpfunyapfunyo babona bakaba ari umushikiranganje ajejwe kwivuna basi mu Faransa Sébastien Lecornu wo mu Bwongereza Ben no muri Turki Halusi Akar naho ivyo umushikiranganje ajeje kwivuna basi mu Rusiya yavuganye n'umushikiranganje wo kwivuna basi wa Amerika byagize ibanga yatangaje ko mu vyo yabwiye u Bwongereza u Faransa Turkiya birimo ivyagirije vyuko Ukraine yoba iri mu gutera urubombe ruhonyanganda mu Rusiya nigeze atanga ariko ibimenyetso bifatika y'ivyo vyagirije hagataho ibiro vya president America vyasohoye itangazo ryamiriza ivyo vyagirije vy'u Rusiya bivuga ko ari vyagirije atabifatiye na Ukraine yateye ivyatsi ivyo vyagirije vy'u Rusiya president wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuze ko atakindi gihugu co kubahuka gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda atari u Rusiya
urakoze Diane ninahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'America umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ko 12 kuri metro 1922 mushobora kandi konze ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ukumbuga za YouTube Facebook na Instagram adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ministeri y'uburezi mu Rwanda yafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo mu gihe cy'ibyumweru bibiri ishuri rikuru ry'imyuga rya RPIPRC ishami rya Kigali icyemezo ministeri ivuga ko yafashe kugira ngo hakorwe iperereza ku mutungo rusange wa leta wibwe na vuganye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Thierry Murangira atangira ambwira impamvu iryo shuri ryafunzwe
icyemezo cyo gufunga IPRC Kigali mu gihe gito ni icyemezo cya guverinoma ntabwo twe nk'urwego rw'ubugenzacyaha twagira icyo tuvuga kuri iki cyemezo ariko iki cyemezo kizafasha gukora iperereza mu buryo bwisanzuye cyane ko hari n'abakozi b'iri shuri bakekwa kuba baragize uruhare mu byaha biri gukorwa iperereza akaba ari ibyaha by'ubujura bikekwa ko byakozwe mu bihe bitandukanye muri iri shuri
None se nuwuhe mutungo wanyerejwe wanyerejwe nande
hari ubujura bw'ibikoresho bitandukanye byibwe byifashishwa muri iri shuri bikekwa ko byanyerejwe mu bihe bitandukanye bikaba bikekwa ko byanyerejwe n'abakozi bakora muri iri shuri gusa hari n'ibikoresho bimwe bimaze kugaruzwa byagiye bifatirwa ahantu hatandukanye harimo no mu macumbi ya bamwe mu bakozi uko byibwe wagize uruhare mu kwibwa ndetse n'ibyibwe nizo ngingo ziri gukorwaho iperereza hariya muri iri shuri
none se uko bivugwa ko hari abantu bafunzwe abo bantu nibande n'abanyeshuri n'abarimu nibande
nibyo koko harimo abafashwe bakekwa kugira uruhare muri ibyo byaha harimo bamwe mu bakozi b'iri shuri muri bo harimo umuyobozi w'iri shuri harimo n'ushinzwe n'ubutegetsi no gucunga umutungo ndetse n'ushinzwe na logistique n'abandi bakozi batandukanye.
None se iri perereza mwatangiye gukora ryaba ari igisubizo ku nyandiko y'umugenzuzi mukuru auditeur général ku mikoreshereze y'amafaranga?
Ibyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta abonye mu igenzura akora abiha ubugenzacyaha bukabikurikirana, ibigize icyaha bikagezwa mu bigashyikirizwa ubushinjacyaha, ubushinjacyaha nabwo bukabishyikiriza inkiko. Ariko hari n'ibindi byaha bigendanye n'inyerezwa ry'umutungo wa leta urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bumenya bishingiye ku kazi karwo ka buri munsi ko gutahura ibyaha. Hari n'ibyo tumenya biturutse ku baturage baba babimenye ntibabyihanganire bakabigeza ku rwego rw'ubugenzacyaha bigakurikirana.
Ntiri murangira nkwibarize mu ijambo rye imbere y'abagize biro politike ya FPR umukuru w'igihugu Paul Kagame yagarutse ku micungire myiza y'umutungo w'igihugu. Ibi bikorwa byaba bisobanura ko ijambo rye ryumviswe?
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nta na rimwe adakangurira abayobozi b'igihugu cyacu gucunga neza umutungo wa leta bashinzwe. Natwe rero nk'urwego rw'ubugenzacyaha tugendera kuri izo mpanuro, ariko nanone biri mu nshingano z'urwego zo gukurikirana inyerezwa ry'umutungo ufitiye rubanda akamaro, kuko ari icyaha gikomeye mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda.
Thierry Murangira, umuvugizi wa RIB, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Igihugu cya Serbia cyahagaritse kwakira ku butaka bwacyo abarundi binjiraga batagira visa. Serbia iravuga ko ibikoze ku mpamvu z'umutekano no guhagarika abarundi benshi banyurayo bagiye gusaba ubuhungiro mu bihugu by'Uburayi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko icyo cyemezo giciye ukubiri n'amasezerano ibihugu byombi byari bifitanye yo korohereza ababiturukamo kwinjira muri buri kimwe muri byo nta viza bagombye gusaba. Pierre Caverne y'inkuru.
Amasezerano yahagaritswe n'igihugu cya Serbia yamaze gutangura kugira ingaruka mbi ku Barundi bariko baja muri ico gihugu cya Buraya. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko hari abarenga 50,000 basubijwe inyuma kuva kuri uyu wa gatandatu bakuwe ku kibuga c'indege cya Qatar na Turkiya, n'abari bagiye muri Serbia bafise pasiporo zisanzwe bishimikije amasezerano abaha uburenganzira bwo kwinjira muri ico gihugu ataruhusha rwa viza barinze gusaba. Bamwe mu bari bageze muri Turikiya bahamagaye ndetse userukira Burundi muri ico gihugu kugira ngo barabe ko yo bafasha maze bakabandanya urugendo rwabo. Yamara ambasaderi Gerard ntagwaroje bike bako yabishuye ko bitagikunda. Ubu numwe mu batelefonye ambasaderi w'Uburundi muri Turikiya.
Ubu rero hadutse ikindi kibazo, haba baguze amatike haba bashitse ubunyene bariko bababwira yuko ari visa yonyine basaba ngo nitegeko ryadutse.
None visa rewumva ico se kibazo cyo kubaza muri Turkey.
None mwo dufasha iki nka twe turi ngaha muri transit?
None twe tubafasha iki ari ico se kibazo cyati nimuvugane na kompanyi. Kompanyi niyitegerezwa kubavugira kuko ntimushobora kurira indege Bujumbura. Kompanyi ngibemerere atavisa mufite.
Ayo masezerano ateye impari nayemejwe no Burundi, nayemejwe mu ntango z'umwaka w'2020 hagati y'Uburundi na Serbia. Yavuga ko abanyagihugu b'ivyo bihugu bibiri bemerewe kubijamwo batarinze gusaba uruhusha rwa visa. Ubu itangazo rya leta ya Serbia ryagiye habona kuri uyu wa gatandatu rivuga ko abafise ubwo burenganzira bwo kudasaba viza ari abakoresha pasiporo y'abanyacubahiro gusa bita pasiporo diplomatique, hamwe n'abarungitswe na leta ku mvo z'akazi. Nayo abafise pasiporo zisanzwe pasiporo ordinaire basabwa kuronera viza imbere y'uko bashika ku butaka bwa Serbia. Uburundi bavuga ko buzi iyo ngingo naho butarabimenyeshwa ku mugaragaro. umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Ines Sonia Niyubahwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari bisanzwe ko igihugu kanaka gifata ingingo z'umutekano.
Ugushira mu ngiro rero ajya amasezerano bikogwa ahanini bivanye n'ubucuti ibihugu bifitaniye ndetse no kwizerana. Kubw'ibyo rero muri ajya amasezerano kenshi usanga harimo agace kavuga neza yuko mu gihe hoba hariho imvu zijanye n'umutekano zijanye no gukingira amagara y'abene gihugu canke izindi mvu izo ari zo zose irashobora gufata ingingo yo kugabanya abashobora kuronka impusho zo kwinjira ku butaka bwacu.
Kuva mu ntango z'uyu mwaka Abarundi batanguye kuja muri Serbia ku bwinshi bishimikije ayo masezerano bagira Serbia nk'inzira ibashikana gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye vya Buraya nk'Ububirigi, Ubuswisi, Ubutaliyano n'ahandi. Abarenga 2200 bari bamaze kujayo muri ubwo buryo. Umuryango bumwe bwa Buraya urashima iyo ngingo. Ku rubuga rwa Twitter komisera ajejwe ibibazo vyerekeye umubano mwiza Oliver Valeri yagize ati turashimiye cyane twivuye inyuma igihugu cya Serbia cyafashe ingingo yo kuja ku murongo w'ibindi bihugu bya Buraya ku byerekeye kwinjira muri ico gihugu hasabwe urusha rwa visa. Twizeye ko vuba hazogira igihinduka. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya wari umaze igihe wiyamiriza inyifato ya Serbia Uburayi bwita ko ari yo kureka abimukira benshi bakaja gusaba ubuhungiro. Ikinyamakuru La Libre candikirwa mu Bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije inshuro 8 mu kiringo c'amezi 3 aheze. Ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia harimo n'abanyarwanda, abakongomani, abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vya karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Yamara n'inzira abayiciyemwo bavuga ko itoroshe na gato nk'uko uyu twese Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwamenyekana ku mvuzo z'umutekano yabitwiganiye. Avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu avuye muri Serbia kugira ngo ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro.
Uva Serbia imeze nk'inzira ibemeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu. Jesse naraye no muri Serbia.
Ibi byari byatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONRC Weton Frere rikorera i Bujumbura ritera kamureta guhagurukira ico kibazo. Maitre Prime Mbarubukeye atwaye iryo shami ryigenga kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Twasanze itike y'indege uvamo i Bujumbura ugenda Serbia ugacabongera ko Serbia ugenda no mu bindi bihugu nk'Ububirigi bigutwara hafi imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi. Ubwa mbere gukurikiranira hafi izo ngendo kugira ngo aya masezerano leta y'Uburundi yagiranye na Serbia ntazashobore gutera ingorane ibindi bihugu gucyo bishobore kurinda abazaba bavyipfuza kuja muri ico gihugu kugira ingorane bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryamenye nuko ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines ikunze gutwara benshi muri Serbia ibiro byayo i Bujumbura zamaze kumenyesha abadandaza amatike y'indege ko kuva kuri uyu wa mungu ata muntu bazotwara muri ico gihugu adafise uruhusha rwa visa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abagore 24 bahagarariye amashyirahamwe anyuranye mu Burundi barangije uruzinduko shuri bari bamazemo ibyumweru 2 mu Rwanda bakurikirana ibikorwa n'amategeko y'iki gihugu mu byerekeye uburinganire hagati y'abana mu muryango. Mu isozwa ry'uruzinduko rwabo bamwe baravuga ko hari ibyo babona bikwiriye kongerwa mu itegeko ry'u Burundi mu rwego rwo kurushaho guteza imbere uburinganire mu gihugu cyabo. Wasumutakaboyi.
Aba bagore uko ari 24 baturuka mu miryango inyuranye irengera uburenganzira bw'abagore mu Burundi. Mu bo basuye mu Rwanda harimo ishyirahamwe riharanira amajyambere y'icyaro. Madamu Imana Savirina, umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe, avuga ko basuye amashyirahamwe anyuranye yo mu Rwanda kandi ko hari byinshi babonye byabafasha kwiyubaka.
N'ikijyanye n'uburezi n'uburere bw'umwana w'umukobwa baracyari inyuma. Ikindi bafite umuco ukomeye ushingiye ugitsimbaraye kugushyira imbere umwana w'umuhungu, cyane cyane ko kuzungura byo ni ikintu abagore batazi. Twaganiriye nabo abize abagore bizi iwabo ni bakeye. nubwo ba ni nubwo bashaka kujya muri izo nzego zifatirwamo ibyemezo twababwiye ko intangiriro ya mbere ibabanze bakangurira abagore kwikorera
hamwe no guharanira uburenganzira bwabo ni kimwe mu byo abagore bavuye mu Burundi bavuga ko babonye umushyiramwe yo mu Rwanda bakemeza ko biramutse bikozwe mu Burundi yaba inkingi yo guteza imbere igihugu cyabo. Madame Marie Concessa Baroyike akorera ishyiramwe ry'abagore bahungutse.
Umwana w'umwiga marashobora gusiba ishure kubera yabuze tujya dutambara nimba rero nko mu trimestre asivye nka gatandatu cyangwa nimba yasivye ari umunsi wo gukora ikibazo gikomeye muri uko bishobora kuba intambamyi mu bumenyi bwiwe mu kujya mu myanya hanyuma narumvise kandi yuko muri gouvernement hariho ibyo batanga nka tujya dutambara ku mashure icyo ndabona ko ari ikintu gikomeye kumbure aho baho natwe gushyigikira abo bigeme mu bijyanye n'utwo dutambara twabo.
Ikibazo cyo kuzungura hagati y'umugore n'umugabo nacyo kiracyari ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Madamu Nishimagizwe Regine waturutse mu ntara y'Ibitoki agaragaza ko iki kibazo kikiri mu bayi wabuza iterambere.
Abakenyezi benshi biraboneka ko tukiri kure ku kijyanye n'uburyo usanga umugabo arangira umukenyezi ko akora bijya cyangwa biriya byo kujya mu mashyirahamwe bakavuga ko ibyo ubigiye muri umukenyezi ushobora guca witwara nabi ugasuzugura umugabo wawe. Umwana w'umuhungu ntaresha n'umukobwa mu Burundi turacyasaba yuko twogira uburinganire bwo kugira ngo umukobwa nawe aronke nk'uko umuhungu arose mugabo ntiturashika kuri iyo ntambwe. Umukobwa baracamuhereza icyo bita igiseke umuhungu nawe bakamuha gwiwe kivi undi gwiwe kivi undi gwiwe kivi
kugeza abagore barishimira ko baje mu Rwanda bitabagoye kuko imipaka yafunguwe bigatuma baza ari benshi kuko igiciro cy'imodoka ari gitugeranije n'amafaranga batanga bakoresheje indege. Aba bagore bizera ko nk'uko imigenderanire hagati y'ibihugu byombi igenda izanzamuka ari nako imikoranire yabo na bagenzi babo mu Rwanda izarushaho kwihutishwa bityo impande zombi zigasangira ubumenyi mu byerekeranye no guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Ku ruhande rw'u Rwanda ishyirahamwe ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro bavuga ko bamaze gusurwa na bagenzi babo b'i Burundi inshuro ebyiri bityo ko nabo bazajya kubasura kugira ngo barebe aho inyigisho bagenda bakura mu Rwanda bazigeze. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Buratangaza ko imipaka yabwo n'u Rwanda ifunguye. Ibinyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'u Burundi yanditse ko imipaka yose y'u Burundi n'ibihugu bituranye ifunguye kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9. Iyo mipaka yari ifunguye ariko bitaratangazwa. Abahoze bakorera ku mpaka wa Kanyaru imirimo y'ubucuruzi buciriritse bari bamaze igihe bitegura guhita basubira mu kazi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yabasuye imipaka igifunze.
Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka nibwo u Rwanda rwatangaje kumugaragara ko rufunguye imipaka yarwo yo kubutaka iruhuza n'ibihugu bituranye. Abanyarwanda baturiye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yari isanzwe ifunzwe bayiraye kwibaba bibwira ko baza kwemererwa kongera guhahirana n'abaturanyi. Imipaka ku bihugu byombi maze imyaka igera muri 7 ifunzwe. Ijwi rya Amerika yaganiriye n'abaturiye umupaka wa Kanyaru ni mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu musore yahoze yota inyama ku Kanyaru utarafungwa ubacuruza serivisi z'itumanaho. Mu kwezi kwa 3 uyu mwaka nawe ari mu bumvise amakuru ko imipaka yafunguwe yabwiye Ijwi rya Amerika uko byabagendekeye.
Uwo munsi twe twari tuzi yuko nyine dushobora kwambuka tukajya Burundi nk'ibisanzwe. Tariki 7 harageze tujya hariya ku mupaka imikuru y'immigration badutuje to twumvaga ko muri twe byarangiye tugomba kwambuka tukajya Burundi. Kwane rwo hakurya twasanze abapolisi b'i Burundi batubwira bati twebwe ntago byemeye ko muzi mwebwe iwanyu bakinguye ariko twebwe ntago turakingura mugenewe mutegereje natwe tuzakingura leta nibitangaza
baragarura niyumvisemo.
Icyambere twa dufite ibyishimo by'uko ubuzima bugiye kongera bukasubira ku murongo ntago byadushimishije. Bamwe muri twe bumvaga ko bagiye kwambuka hakurya bakabajya muri restaurant bakaka ibyo kurya bakajya mu kabari bakaka icyo kunywa cyane cyane kara kamosteri kaho abantu bumvaga ko bagiye kongera bakagasoma ariko bagarukiye mu kiraro nta nimwe bahageze
kugera ku mupaka w'Akanyaru biboneka ku bwigunge ari bwose kuri rubanda nta rujya n'uruza ruri kuri uyu mupaka bamwe basigaye barya bigoranye nk'imwe mu ngaruka zo gufungwa ku mipaka abatwabasanze bigunze babuze iyo berekeza
twiceye ku manda gucya gusa bagujya kwacu n'Imana kubera umupaka ugifungwe no twaga dufite ubuzima hano turi ba mucoma abandi ari abakokayi abandi ari abakatamatike mbega barundi n'abanyarwanda tugendera akungu wapi
ubona kuza hano nyine kuba ro kugira bwire kugira umuntu abayihozahoza ntabe aratongana n'umugore mu rugo
ku itariki ya 18 z'ukwezi kwashize kwa gatanu uyu mwaka nibwo umukuru wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Edouard Ngirente yatangaje ko ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi biri ku rwego rushimishije ministri w'intebe yabwiye abanyamakuru ko hari amizero ko imipaka ishobora gufungurwa mu bihe bitarambiranye
ibiganiro bihagaze neza nababwira ko umwana wacu mu Burundi urimo kubyuka ujya heze nta detazinda ariko ndajya mabwire ko umubano wacu n'u Burundi urimo kugenda ubyuka umera neza n'imipaka ikaba izafungurwa mu gihe cya vuba so ikizero kirahari kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ubyuke kandi ubyuke neza
kuba turi imipaka ihuza ibihugu byombi nabo bari maso ko igihe yaramuka ifunguwe biteguye kwibyaza umusaruro ku Kanyaru umushinga mupaka Shambaletu wita ku bagore bakora imishinga iciriritse ijwi rya Amerika yasanze uri guhugura abagore bahoze bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranye imipaka Madame Gerardine Niyo Duhorana umukozi w'uwo mushinga yabwijwe rya Amerika icyo bagamije mu guhugura abagore mbere y'uko imipaka ifungurwa
turabegeranya mu matsinda mato tukabasha kubahugura tubabiganiro bitandukanye kutabera n'amahoro kwirinda urugomo n'intambara za hato na hato hagati yabo kandi noneho tukabafasha no kusobanukirwa uburyo bwo gukorera mu itsinda ndetse no kwibumbira mu makoperative aho tubigisha amahame agenga amakoperative mu Rwanda kugira ngo nubwo umupaka ufunze ariko igihe cyose bazaba ba shobora kongera kwinjira muri bwa bucuruzi bazakore ubucuruzi bunoze bugendeye ku mategeko kandi butarangwa n'amakimbirane.
Madamu Jacqueline Imanirakiza we numwe mu bagore bari gufata ubumenyi ku bucuruzi bwa kimwuga buciriritse bwambukiranye imipaka asobanura ko igihe imipaka yanamuka ifunguwe bizababera karyo ku iterambere ryabo.
Baramutse bafunguye imipaka uburyo tubyiteguyemo tugiye gushaka uburyo dushaka mutahe amafaranga ubundi tugatangira tugakora tugashaka uburyo dushaka ibyangombwa ubakarusho karimo mbona tugiye gutera intambwe ahubwo zirenze izo twari turimo aho tugiye kugira ubukungu burenze ubwo twari dufite mbere.
Saba bagore gusa bari guhugurwa uko bazacuruza igihe imipaka izaba ikinguye ku mpande zombi bemeza ko biteguye kuba bahita batangira gukora n'abadafite icyo bakora kugeza ubu baravuga ko bahita bakubirana ayo mahirwe ntabapfira ubusa.
Kungubu turirwa hano ku muhanda twabona moto tukayoza twabona imodoka tukayoza ariko n'akazi katizewe nyine kuko isaha n'isaha tutaba tuzikiribuze ariko uru mupaka ufungutse twakongera tugakora tugasubira mu mirimo yacu tukongera tukabona amafaranga.
Tugiteguye neza cyane twe abantu batuye muri aka gace bose ubuzima bwabo bushingiye kuri uyu mupaka. Niyo mpamvu ubona imishinga myinshi yagiye ihagarara y'abaturage ndetse bamwe na bamwe mu bari bifite bakimuka bakigendera kuko nta bikorwa byari bikijya imbere.
Ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi byatumye imigenderanire ihagarara byatangiye kuva mu mwaka w'2015 ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ubwo yashakaga kwiyamamariza indi manda. Kimwe mu bituma imipaka idahita ifungurwa ku ruhande rw'u Burundi busaba ubutegetsi bw'u Rwanda ko bwohereza baketsweho gushaka gukora kudeta yo mu 2015 bari ku butaka bw'u Rwanda. Eh bagira ubusajwi rya Amerika umupaka w'Akanyaru huza u Rwanda n'Uburundi.
Ubwongereza butegereje kumenya ministre w'intebe mushya Rishi Sunak wari ministre w'imari niwe umaze kugira abadepite benshi bamushyigikiye bararenga 170 undi wifuza uwo mwanya ni Penny Mordaunt wahoze ari ministre w'ingabo afite abataragera kuri 30 aracyashakisha amushyigikira kugira ngo agere ku 100 biteganijwe ko isa 8 niba nta wundi ubagejejeho rishishu nakahita aba ministeri w'intebe Penny Mordaunt taramutse ababonye icyo gihe amatora yakomereza kuba rwanashyaka bakaba aribo bazahitamo umwe waba ministeri w'intebe nibutse ko Liz Truss yeguye kuri umwanya mu cyumweru gishize awumazeho gusa iminsi 45 yari yasimbuye Boris Johnson watangaje ko ataziyamamaza aha no dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baru wamfashije kubagezaho mbashimiye kuba mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ukamiwe n'Imana agira ngo arusha abandi guhinga mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.